abatawe muri yombi kwari batanu n'abagabo bakaba bahagaritswe ku bufatanye bw'abajeje umutekano igisata kijeje iperereza n'abajeje kurwanya urudandazwa rw'abantu muri icyo gihugu. Ikimenyeshamakuru muri Uganda Daily Monitor dukesha ano makuru kivuga ko igisata kijeje amatohoza ku byaha bikomakomeye cyatanguye guhiga abo bagabo nyuma y'amakuru cahawe n'ubuserukizi bw'u Burundi Kampala. Amatohoza yaje gukorwa mu nyuma yashikanye polisi ya Uganda mu hoteli yitwa Cap iri mu gisagara hagati Kampala, ahaje umwe mu bagabo bafite ubwenegihugu bwa Uganda yari kumwe n'abakobwa babiri bavuga ko banakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Icyo kimenyeshamakuru ntigitanga imyaka yabo barundi kazi. Gusa uwo mugabo w'Umuganda azwi ku izina rya Joseph Garuka, inyuma yo guhatwa ibibazo yaje kwiyemerera icaha agira kwerekana ahandi hari abagera kuri 30 bari bugaraniwe mu gipangu atacepfo na ruguru. Umwe mu bakoze amatohoza yemaga ko uwo Joseph Garuka yaje araza muri urwo rupangu rura ahitwa Bulenga akiyitiramo abaja gusurashuza mu mahoteli. Charles Chin avugira igipolisi c'inyamiramabi muri Uganda yabwiye ico kinyamakuru ko bazokwifashisha intahe zizotangwa n'abo barundikazi uwo mugabo n'abandi bose bari muri dosiye bakabwirizwa kubihanirwa. Hari yamara abemeza ko uwo Joseph Garuka yemereye ico caha asa nk'utinywa n'inzego bivanye n'imigenderanire bafitaniye. Abajejwe kwamirira kure amabi batangaza no makuru bavuze ko abo barundikazi bari bajanywe mu bihugu vy'Abarabu. Ntibatomoye ariko igihugu bari bajanywemo n'ingene bashitse muri Uganda. Polisi y'icyo gihugu yibutsa ko naho abenshi mu bakorerwa urudandazwa bajanwa mu bihugu by'Abarabu gukoreshwa nk'abacakara, hari igihe bajanwa mu bihugu bitandukanye bakabavanamo ku nguvu ibihimba bimwe bimwe byabo birimo amasigo, imishwishito n'ibindi bifasha umutima gukora neza. Iki kibazo onye iramaze kukigarisha ko akatari gake, aho yemeza ko nk'isigo hari aho ridandazwa amadolari arenga 150,000, umutima nawo ababa batwaye abo bantu bakawutangirwa ko amafaranga arenga 100,000 mu madolari.